Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Iyi ni radio Nzamba agateka kawe muri kumurakurikira sambi kaze mu makuru y'ukuru no wacenda mu kakaro umwaka w'2026 naye akaza kubagitwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu 11 barishwe, batatu barabugwa irengero, naye abandi babiri barahagarikwa hadakurikijwe amategeko. Ivyo bitigiri tubisanga mu cegeranyo c'ishirahamwe Rukristu gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ku kwezi kwa Ruhenshi guheze. Iryo shirahamwe rigahamagarira leta kugira amatohoza kugira bakoze ayo mabi bahanwe n'ubutungane. Inyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga. Badomu rutoke kubatoza matagisi bakaka ibiturire muri iyo komine, kandi ayo matagisi ariyo yaragenewe guteza imbere komine yabo. Navyo murabikurikira muri ano makuru. Abanyagihugu bo muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura nabo umubabaro ni wose inyuma yaho benshi muri bo bamaze igihe ca baba ukwezi bafise ikibazo c'umuyagankuba, bagasaba ko ico kibazo cotoregwa inyishu narijye hari n'abamaze guhagarika imirimo kubera co kwari guca ku mayange. Inkuru imwe mukwayo ni mukanyi sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru, tugera duhere mu gisata c'agateka kazi na muntu. Abantu 11 barishwe, batatu barabugwa irengero, abandi babiri barahagarikwa hatisunzwe amategeko. Ivyo ni biri mu cegeranyo cakozwe n'ishirahamwe Akat Burundi cerekeye amabi ajanye no guhohotera agateka kazi na muntu mu kwezi guheze kwa Ruhenshi. Iryo shirahamwe rikiyamiriza ingene ayo mabi akugwa mu kinyegero ntangere, ababa bakoze ivyaha nabo bakaguma bidegemvya. Dukurikire Judith Basutama ajeje kumenyesha makuru mu ishirahamwe Akat Burundi.
Icegeranyo cy'uku kwezi kwa gatandatu nuvuga ko cerekana ibintu bibiri bikuru bikuru. Iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu ribandanya, ahuko haba amatohoza ngo hamenyekane ababikora, ahubwo hakaba kunyegeza ibimenyetso. Mu kwezi kwa gatandatu Akat Burundi yashoboye gutohoza abantu 11 bishwe, batanu mu ntara ya Gitega, batatu mu ntara ya Bujumbura, babiri muri Buhumuza n'umwe muri Butanyerera. Abo rero kandi bicwa mu buryo bw'agashinyaguro, bamwe bacibwa imitwe bagatemagurwa, abandi bakicishwa inyundo canke ibibando canke batewa amagrenade. Ubwo bwicanyi rero bukaba igipolisi n'ubutungane burorera, kuko ku bice birenga 90% vy'abishwe nta matohoza yigeze aba ngo intayi kubite mu gahanga ababukoze. Ibyo rero bikunyugwa n'uko abajejwe intwaro baca bihutira gufuba ibiziga bitowe, bigatuma bihubya amatohoza kuko ibimenyetso byose byutumye hamenyekana abakoze ayo mabi biba bizimanganye. Uko kudahana nako kugatuma ubwicanyi buguma bwiyongera, mbere rimwe na rimwe bugatuma abanyagihugu bashaka kwihanira, nk'uko byabonetse ubanza aho abanyagihugu bakubaguye uwo bagiriza busuma. Iyo rero ubutungane bureka bakora ibyaha bakaguma bidegemvya, buba budohose ku bubasha buhabwa n'amategeko bwo gukingira abanyagihugu. Mu bagiriza ubwo bwicanyi kicegeranyo kidomu rutoki kuri bamwe mu bakozi b'urwego rw'iperereza n'urwego rw'ipolisi, hamwe na bamwe mu barongoye urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Kunyuruza abantu nako nyene kuracara ikibazo gikomeye. Muri uku kwezi Akat Burundi yatohoje abantu batatu, harimo wahungutse mu mwaka w'2021 umukozi w'iperereza rya gisirikare hamwe n'umukukuruke mu gisirikare. Ikindi cegeranyo cashitse ko nihagarikwa n'ifungwa ry'abantu babiri bidaciye mu mategeko, aho usanga bafunzwe igihe kirekire ntibamenyeshwe n'ico bagirizwa.
Ishirahamwe ya Kat Burundi ritera kamo leta gukora amatohoza yigenga kugira baba bakoze ayo mabi bashobore gukubitwa intahe mu gahanga n'ubunyene dusubire twumvirize Judith Basutama.
Kubera ibyo byose Akat Burundi saba leta utanguza mu kiringo c'imisi 15 amatohoza yigenga ku mabi yose yavuzwe muri iki cegeranyo, uhagarika gufungira abantu mu busho butazwi nk'uko byama byabaye bagashiraho nyabuna mu mezi 6 igitabo candikwamwo abafungwa bose gikoresha uburyo bwa none kugira ngo umufungwa wese abazwi. Ishirahamwe risaba kandi ko mu kiringo c'imisi 30 abakozi b'inzego z'iperereza n'igipolisi bakoze amabi bahanwa, ibikorwa by'abategetsi bo ku nzego zo hasi bigakurikiranwa kugira ngo ntibabandanye barenga amategeko nkana. Akat Burundi ranasaba kandi amakungu ku imfashanyo zose zihabwa ubutungane n'inzego z'umutekano mu Burundi zo kwama zishingira ku bikorwa byo kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu.
Yari Judith Basutama ajeje kumenyesha makuru mu ishirahamwe Akat Burundi. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Nyanza iri mu ntara ya Burunga. Imvu akaba ari ubunyonyezi bukorwa n'abatoza amatagisi ya komine baka ibiturire, ibyo navyo bakavuga ko biri mu bituma ubutunzi bwa komine bwofashije mu iterambere buje mu mifuko yakagwika abantu bake. Mugenzi wacu Jean Baptiste Bireya abidushikireko.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo muri komine Nyanza bitumenyesha ngo abatoza amatagisi muri iyo komine bari monogoje mu kujya igiturire, isoko ryacu ritumenyesha ko iyo bagiye gutoza ayo matagisi umudandaza yemeye ko bikebukana abaha ibihumbi 2 canke ibihumbi 3 agaca yirabira hirya ku munsi ngo utoza amatagisi ashobora gutahana amafaranga atari munsi y'ibihumbi 40. Amakuru ava muri abo banyagihugu akavuga ko mbere abatoza amatagisi batunze kurusha abagwiza tunga bo muri iyo komine. Ivyo ngo bikagaragarira kukungene babayeho umuzima bwa misi yose. Ikibabaje ngo iyo komine yamitoza amatagisi menshi ariko ntaboneke iyo yakamanganiye.
Isanzwe bizwi kuva ku komine Nyandarake iwaho yamye iriho amatagisi menshi ariko iyo komine nyene uko basitanire bamara kuranwa banatwumva ko basanze mu kigega hagaragara. Twumva rero ko iyo komine Nyandarake yamunzwe n'ibiturire amafaranga yatozwa yatarangura mu kigega cyabigenewe. Turumva n'abatoza rimwe na rimwe twaba twari bonye bafashe bari ivyo basanga twaza yatwaye 1,800,000 yarazigereye yazitwaye mugabo batwungwa n'abagabo mu kazi ariko ntitumenya icyakwiye.
Kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba gatya kawe tuagerageje kurondera umuhanuzi wa komine Nyanza jejwe gisata cy'ubutunzi cyo kimwe na mustanteri wa komine Nyanza kugira ngo batange umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kubaronka kuri telefoni zabo ngendanwa.
Inzamba.
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu ntara ya Bujumbura aho ishavu riniga mu banyagihugu bakoresha umuyagankuba muri komine Bubanza kubera ikibazo cy'umuyagankuba umaze iminsi udahari. Abikorera utwabo bakoresha uwo muyagankuba bavuga ko bamaze hafi ukwezi barahagaritse akazi, bagasaba ishirahamwe Rigidezo rijejwe gutunganya iby'umuyagankuba ko ryo bakemurira ico kibazo kuko umuyagankuba ariko ubuzima bwabo. Ido Nido na Julienne Muzinga.
Nkuko bishikirizwa na bamwe mu badandaza b'inyama bafite ibyo bita busheri, bavuga ko umuyagankuba uza nabi nabi utumye bahumba cyane muri iki kiringo cy'indwi zitatu zirenga. Bavuga kandi ko ahanini biva ku cyuma gikwirakwiza umuyagankuba aricyo bita transfo kimaze igihe kidakora neza. Mu makartiye menshi rero ya komine Bubanza hakaba ata umuyagankuba uharangwa, mbere uretse naho bacuruza inyama hari n'abandi benshi bikorera utwabo bakoresheje umuyagankuba bahagaritse akazi kabo.
Aya matara guma cikagurika adushyira mu ruhomboro menshi cyane ku buryo atamuntu yubahoka ngo agire icyo agura none hajya kugurisha. Kandi njye mpade indwi zitatu atanyama ngurisha bushiri rugaye kuko n'ibyo ntaheruka kugurisha byapfiriyemo byose kubera icyo kibazo cy'umuyagankuba. Transfo dukoresha imaze igihe kirenga ukwezi gumipfa, ari naho haturuka uko gucikagurika k'uyo muyagankuba n'ivyaca bigahomberamo. Aha simvuze nk'abakora akazi ko gusudira abamwa imishatsi bafise amasaro dogafiri nta numwe ariko arakora neza.
Mu gihe biri uko mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondiye kuri telefone abarongo ishirahamwe ritanga umuyagankuba Rigidezo mu gisagara cha Bujumbura kugira ngo bagire icyo bashikirije kuri icyo kibazo turabakena.
Julien Muzinga urakenuye tukiri muri komine ya Bubanza iri mu ntara ya Bujumbura nyene abadandaza inzoga baratewe impungenge n'ubusuma bumaze iminsi bwibonekeza bamwe muri bo bavuga ko abasuma baza kwiba kandi bakiba mu buhinga bwabo ku buryo bavyuka basanga amaduka yabo agaragara abo badandaza bagasaba ko ubwo busuma bwotuzwa inkuru tuyibaze Bertrand ngenda kuri yo
Amasoko yacu muri komine Bubanza tumyesha ko banye na maduka ubu bugarijwe nubwo babwinshi kubera ubwo busuma bavuga ko bahiruka bugaye neza n'amagufuri bashize ko ariko hagera mu gitondo bagasanga ibitoro binini binini vyimbwe nabo basuma bacamwo mu kwiba bavuga kandi ko hari n'iduka bahiruka kwibamwo aho batwaye amakazi menshi ari mu inzoga mbere bakanatwara n'amakazi ari gusa
ubusuma muri komine yacu Bubanza kimono kuchi chane nukuri. Hakinu tugikisi tufuga kuko nuga nubu mbaramaza kufuku munga. Nako tutakura mudu chungizi achu. Ama kufuri tuwatuko ubeji kumigyango, awazamu tulia tuwatuko wa shizeho, aliku awasuma vachahanu, awawanyeza mbugabu tufuwa ni umvirie kwa vacha. Bimbi bihome, bachiri nyuma kuburyo atanu woku ikeka ko, ugo uwisha buri kuburaba. Ibi nubimbisha ni uwa imbaza kuko, barima kuburyo atanu uumva kubari kubarima. Twebwe buracato gasanga impamwe zirindi n'ivyacu byose batwaye kandi z'impungire ngo bimaze gushika ahantu hamwe honyine hari n'ahandi hantu hashika kuri habiri bahiruka gukura ubusuma nk'uko
abo badandaza basabajeje inkwaro y'umutekano ko bafasha kubwira ubusuma bene ubwo butuzwe kuko bahahombera cyane narijye urudandazwa aribwo buraro n'uburamuko bwabo hamwe n'imiryango yabo
Akabari kuri iyo nkuru ya Bertrand ngenda kuri yo duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no wa kane shimire mwebwe mwese mwaduteze abiri eka shimire na bagenzanje bamfashije kuyatororokanya Pierre Gahungu nari kuri micro nkabandabipfurije amahoro iwanyu naho ubutaha